This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Nijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti mwese bagenzi bi radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga muri studio 42 i Washington DC muri kumwe na jewe Oriane Itangishaka ateramije kiganiro cy'uyu munsi. Kaze mwese. Ugwaruka gwo mu Burundi rutari ruke ntirufise amaboko mu mipfuko cyane cyane muri ibi bihe ubuzibugwe kuronka ndetse mu gihe abatari bake babona yuko politike canke gukora muri leta atari wo mugwa wonye nuhari bakijukira gutangura imigambi mishasha myinshi kandi myiza. Uno munsi turaganira na Aime Ndizeye umwe muri ugo gwaruka gw'abarundi batanguye ishira hamwe Chalk Chain rikora ingwa zo kwandika ku ruhome. Tubabwiye mukanya uno munsi turaganira n'umwe mu gwaruka gw'abarundi gwatanguye ishira hamwe rikora ingwa ikintu gisanzwe cyane ariko gikenewe cyane mu gwego rw'ubumenyi ugwego rw'inyigisho ni Aime Ndizeye arongoye ishira hamwe Chalk Chain ishira hamwe rikora ingwa zo kwandika ku ruhome mu mashure. Aime Ndizeye, kaze mu kiganiro muri Sanze hano ku radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Aime, imbere yuko dutangura kuvyerekeye ishirahamwe rya Chalk Chain urongoye, wabanza ukabwira abatakuzi, ukababwira muri make uwuriwe, uwo twibwira.
Jewe nk'ukoje kubivuga nitwa Ndizeye Aime, ikaba ari jye ndongoye ishirahamwe ryitwa Chalk Chain Enterprise. Ni ishirahamwe risanzwe rikora ingwa, hama rikaba ritanaza ingwa mu mashure n'abandi bose barikenera. Abamba i Bujumbura i Burundi, egome.
Uriga canke urakora akakazi
oya nkora akakazi karemata nka mnaje amashuri nkaba narize amategeko bwa munyuma yaho nkaba naragize formation ya entrepreneuria nje gituma karema nkora muri privé
umva warimenyereje kwikorera utwawe
egome
ni byiza cyane
amashuri nize amategeko nashobye kwiga je ke entrepreneuria nje gituma karema na cyane imvira karema gukora mashira hamwe hagusaba akazi.
Wize muri heshure ngaho mu Burundi?
Nize Université de Lac Tanganyika, aba nize faculté y'amategeko.
Abatamuzi muramumenye Aime Ndizeye arongoye Chalk Chain. Amatwa dusumira mwoba muri mu bambere batanguje ihinguriro ry'ingwa mu Burundi ritangujwe kandi rirongowe no Burundi. Chalk Chain yatanguye ryari, yatanguye gute?
Chalk Chain yatanguye mu 2012 mu kwezi kwa Nyakanga mu gahe cy'imviro cyari cyavutse kera gose. Tukiri abanyeshure kwagize cyumviro yari yaracyumviye kuva kiri muto mugabo nta buryo yari afite akiri umunyeshure ni gihe rero amaze gukura amaze kugeza amashuri yiyumviye gushira ishira hamwe hama yiyumvira tangwa ishira muri koringo twashatse gushira ikintu gishasha kidasanzwe gihari mugabo ikenerwa gose cyane cyane ikenerwa rwaruka jewe no watangwa cyumviro twarigana twari delegue na delegage itse kenshi kwatuma ingwa umwigisha akenera byarashikije gasanga umwigisha arabuze ingwa icyo giye kenshi yadusohora no twinzira ati twitare je bavyiza dukreye ishira hamwe ikora ingwa icyo giye nta twabivuga ariko turafina muga mu nyuma niho watangira ishira hamwe cyinzira ati sina macaki nibamba bansohorera tukwapa ntogreye ishira hamwe ikora ingwa kugira neje ubundi ntagire undi munyeshuri ashobora gusohora kubera ingwa zabaye nkeyi cyangwa baduhaye nkeyi.
Ni ukuvuga ko mukiri bato kubona muri mu gihe aho umunyeshure ashobora gusohorwa cyangwa ashobora kubuzwa kwiga kubera ikintu gisanzwe nk'ingwa, umva byarabakoze ku mutima, nico catumye mwiyumvira ingwa.
Ego byadukoze ku mutima kuko wasanga iyo tugiye kudisaba muri direction baduha ingwa nkeyi bigatuma zihera n'ingoga iyo umwigisha zikeneye akazibura yase hana delege cyangwa delege yaje kubera ari watazizaye mugasanga kubera baduhaye nkeyi kubera ari ku ishure mpashatse kubyimana mugabo kubera zimvye cyangwa batazikora mu rundi bituma bitaborohera kugira bazironke. Nko tumakimbira ati rero ubu se twasi ingwa zibe mukorerwe mu Burundi zigurirwe mu Burundi igihe cyose zigiye zirabura by'ukuri twaza tujya kuzonda amahanga bazikure ino mu Burundi.
Mukoresha abakozi bangahe mu ihinguriro ryanyu mugakorera ahagana he i Bujumbura?
Dukoresha abakozi bashika 20 mugabo mu bihe hari amademande menshi amakomande menshi cyane cyane mu gihe amashuri atanguye odebi y'amatrimestre turangaje abakozi bandi bakashika abakozi 40 hama dukorera muri quartier industriel Bujumbura asanzwe hari amahinguriro menshi.
Ubu tubwira none muri make uko ingwa zikogwa, abenshi bariyumvira bati ubuhinga bukoreshwa mu gukora ingwa ntabwo tuzi, ariko utarinze gutanga akabanga k'ihinguriro ryanyu mwo tubwira mu ncamake uko bigenda n'umwanya bifata kugira ingwa zikogwa?
Nta buhinga bunini ya gusa n'uko twasanze mu byo dusanzwe twiga ino mu Burundi nta shure itanga ibyigisha twarikoze ku bahinga bavuye hanze kugira ngo dufashe kubitanguza tumaze kubyiga twabonye ko bitagoye rwose. Ni uburyo busanzwe umuntu ashobora kubigisha agashobora kubimenya bitagoye.
Ibyo mukoresha byose biba biri mu Burundi canke bimwe bimwe mu byo mukoresha bwa bubufu bwa amamashine biva hanze?
Ambavi amamashine ava hanze cyane cyane mu Bushinwa niyo twayakuye n'ibindi matières premières dukoresha nka carbonate de calcium tuyikura hanze nayo nyene mugabo ayandi maproduit tuvanga tuyakura ino mu Burundi arahari.
Ni ukuvuga hari ibikoresho biri ngaho mu Burundi navyo nyene mutarinda kukura hanze?
Nyinshi tubikura ino mu Burundi. Yego.
Nk'umuntu yafashe ingingo yo kwikorera utwiwe amaze gutangura ibikorwa vy'irihinguriro, ni nk'izihe ngorane, ni nk'izihe nzitizi woba warahuye nazo usanga zituma urwaruka rutinya cyane cyane urwaruka rwiyumvira gutangura amashyirahamwe cyangwa amahunguriro yayo? Iyo biyumviriye gutangura ugasanga baracitse intege kubera biyumvira ingorane nyinshi zizanana n'uko gutangura, ni nk'izihe nzitizi wabonye ziba zihariye kenshi?
Inzitizo ya mbere novuga ni inzitizo y'uburyo. Iyo wiyumviriye gutangura ishyirahamwe uburyo urakenera uburyo kenshi kuyitangura ishyirahamwe kubyibaza siko bigenda. Iyo udafite uburyo bukwiye hari igihe iyo intambara ugasanga utari witeguye neza ugashobora kugara. Ibaza ko iyo ari inzitizi ya mbere batuma benshi batinya. Inzitizi ya kabiri ni uko tumenyereye kenshi ibintu dukoresha ino mu Burundi tubikura hanze. Iyo umuntu atanguye ishyirahamwe akaba ari wabikora ino mu Burundi hari igihe usanga haba kutizera ibikorewe ino mu Burundi. Basanga abantu ntibashoboye kugurira uko bagurira ibivuye hanze. Inzitizi ya kabiri hama inzitizi ya tanu kuvuga ati nta rwego ruhari rushyigikira abajene cyangwa abandi bose bashaka gutanguza amashyirahamwe. Iyo utanguye usanga uri wenyine ugasanga birakugoye gutera imbere kubera usanga ata rwego ruhari by'ukuri ushobora gushyigikira gushobora gukora neza.
Iyo uvuze urwego nko muri leta bariko bariyumvira kuba bashobora gutegekanya urwo rwego, ubwo bari nk'urwego rujejwe gufashisha abakiri bato nk'amafaranga nk'uburyo, nk'uko wavuze uburyo nico kintu kiba kenshi kigoye, amafaranga niyo baba bakeneye canke yoba ari nk'ico bita mu Gifaransa encadrement, kubashira hamwe, kubigisha gutangura amashyirahamwe, ubwo buryo ni ngo bari nk'ubuwe?
Uburyo nshatse gushimikira ko ni cyane cyane ubwo wise encadrement, uburyo amafaranga ni encadrement, ni renforcement des capacités, ni amavantage amwe ushobora gushyigikira utuma umuntu karimo umufasilita iyo mubashaka kuzana amamashini kugira bimworohereze by'ukuri kugira atangure nimusaba amakori menshi. Ibyo rero kenshi iyo mutangura ishyirahamwe biramugora iyo dasanzwe hari urwego rutuma umushoboza ibyo byose.
Hariho nk'ibiro mu Burundi bishasha biruka kugurugwa byitwa API, nk'abayizi mu Gifaransa Agence de Promotion d'Investissement, ibiro bijejwe gufasha abagwiza tunga gutangura amashyirahamwe yabo wibaza yuko bitabafasha cyane nko mu mashyirahamwe mato mato
nkuko bivuze ibyo birahari kandi byo kuri birafasha mu ngaho tusanga by'ukuri bifasha cyane cyane abatanguza amashyirahamwe manini manini byo bavyiza hariho urwego rufasha amashyirahamwe akiri mato agitangura cyane cyane bishoboka agafasha karema abajene niho byokora y'ukuri umushoro ashaka gutanguza ishyirahamwe bimworohera ati vola hari urwego bizofasha abajene bashaka gutanguza bageza amashuri bashaka gutanguza amashyirahamwe yabo.
Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC nkuko twabibabye mu kanya turiko turaganira na MNDZeye arongoye ishirahamwe Chalk Chain ishirahamwe rikora ingwa zo kwandika ku ruhome mu mashure i Bujumbura mu Burundi tukaba turiko turaganira ku vyerekeye ukwijukira gutangura amashirahamwe cyane cyane ugwaruka rutangura amashirahamwe kugira ngo gwiteze imbere rutarinze kuraba mu zindi nzego nka leta. MNDZeye akaba ari umwe mu gwaruka arongoye ishirahamwe rikora ingwa. Eme hari imigambi yo kwagura ihinguriro n'ishirahamwe ryanyu muri kazoza ngo rirungike ingwa mu bindi bihugu kuko Burundi kenshi tumenyereye gukura ibintu hanze ariko ubu unye nkuko muri ko murabikora abakiri bato niko muragira amahinguriro mashasha y'ibintu bikorwa mu Burundi ngo muri ko muri yumvira kuzobirungika muri ndi bihugu byo hanze ngo mubigurisha
ego me nko kuyivuze twatangiye gukora dukorera i Burundi gusa ubwa turi yumvira y'ukuri kuja gutanaza ingo zacu byo gutwegereye ya mu Rwanda ya muri Kongo ya mu Buganda n'ahandi singwa gusa ziko turakora atana zingwa turegera abakiriya tukumva n'ibindi bakenera ingwa zacu zidanaza amashuri iyo tuko turazidanaza ababigisha batubwira ati ibyo baviza muduhaye n'ibintu atari ingwa gusa iyo ishyirahamwe ryacu mu bihe muri kazoza turifuza kudatanza ingwa gusa kudanaza ibindi amakaye amakrayo ibintu byose amashuri karema akenera
mubona navyo nyene mubona yuko ari ibintu bishobora gukogwa bitagoranye cyane bigakogwa ngaho mu Burundi nyene kugira ngo ubuzi buboneke Burundi bureke kuza burarinda kugura ibintu hanze amakaye n'amakaramu navyo nyene mubona ari ibintu bishoboka cyane ngaho mu Burundi gukoregwaho bitarinze gukogwa hanze
nibaza ko tanakimwe kidashoboka bose birashoboka buhoro buhoro tutangura kubitworohera hanyuma mu nyuma tumaze gutera imbere nta kidashoboka n'amakaye abashaka gukora ibintu n'amakaramu nibaza yuko abo bandi babishoboye babitanguye natwe twashobora kubikorera kwasanga turabishoboye nta nkeka tushobora kubishobora twebwe
mushobora nk'uko wari ubivuze mu kanya muraja mu mashure mukavugana n'abigisha aho mugurisha izo ngwa none leta y'u Burundi iyo bari umukiriya mwiza canke ahanini iracagurira ingwa zikoresha mu yandi mashirahamwe kumbure amashirahamwe yo mu mahanga bimeze gute
gushika bituvuga duhereye ni leta ntirashobora kuronka akizere kayo kugira batugurire ingwa baracyazikura hanze mugabo turizeye bamaze kubona experience ifite mu mashuri asanzwe ma prive cyangwa ahandi ko mu mikazo kari hafi basanga kutwizera bakabitugurira me gushika no munsi leta ntiratugurira ingwa.
None byo babitewe n'iki mwibaza ko byo babitewe nuko nkuko babivuze mbere ukutizera ibintu bikoregwa mu gihugu canke ni ngo bavuga mu gifaransa bureaucracy ni uburyo bwo gushikira inzego zigurizo ngwa byo babitumwa n'iki
ni kimwe muri ibyo kimwe nuko kutizera amashirahamwe akorera ibundi ko ibyo basaba babishobora hama niyo bureaucracy uvuze karema biratuma kudashaka kubashikira bikoroheye kugira wereke kushukura kubishobora ibyo basaba.
Thank you. bariko baradutega matwi iri ni radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twariko turaganira na Emendizeye wo mwishira hamwe Chalk Chain Enterprise ishira hamwe rikora ingwa ibujumbura mu Burundi none Emendizeye ayandi mashira hamwe uretse leta nayo nyene mwizera yuko izobizera ikazobashorera ingwa nayo ndi yahe mashira hamwe ngaho mu Burundi akenera ingwa mubona yuko namzo nyene zibizeye zikabagurira ingwa byo bashimisha kandi byo bateza imbere ni nkaya
aba kriya bacu benshi na mashure mugana mashira hamwe nka ishira hamwe gitwa IFC na bakriya bacu bamaze gutwizera bakagura ingwa hari na mashira hamwe yandi afasha abanyeshure amashira hamwe bagore bamaze gutugurira namashira hamwe yandi ganaza amatre de biro Jean Max ari namaze gutwizera akagurira ingwa iwacu tugasaba rero nuko andi mashira hamwe akenera ingwa notama UNICEF niyo leta bo twizera bakagurira ingwa iwacu
iyo shira hamwe uvuze IRC byagenze gute kugira ngo nabo nyene babizere bagurira ingwa iwanyu
ribimenye vuba gose iyo mwisi yazi twarashoye kumenyekanisha bituma batumenya hama baratwegeye baragira koma ko baragira appel d'offres turapostira biratuma batwizera amaze kubona ibyo dukora dukora n'amashuri menshi hama turatsindira isoko turashobora kubakorera ingo n'ubu nyene muri iyi minsi turabakorera ingwa zotanga ku gatanu atarenze
ni byiza cyane radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bamwe bamwe mubagura ingwa canke abamaze kubamenya ngaho ibujumbura baravuga yuko ingwa ziva mu Bushinwa zigugwa ibihumbi 60 vy'amarundi zigurishwa kuri Chalk Chain zikagugwa ibihumbi 50 yaye makuru atari yo mwonkosora gato ariko bakavuga
niyo
ariko bakavuga ati bakavuga bati naho havuye ko ibihumbi 10 ziracazimbye kandi zikoregwa mu Burundi kubera ata mizigo canke ikori y'ibidandazwa biva hanze zirihigwa ivyo uba ufise ico bivuga ko
no bamesha kwanza kwa makori turayariha hama nkuko nabikubwiye ino nta matière première ihari koresha kuba dukora ingwa zikwiye turinda kuyikura hanze tubisigura yuko bishabituma naho nyene hazimba natu zikoreye na bituma zizimba hanyuma iyo tugitangura ishira hamwe mu gihe utararo nk'abakiriya benshi gose biragoye kutanga igiciro gitoya mbwa turize yuko niba twagomba kutwizera bakatugura ari benshi nta kibuza ingwa zashobora kugwa mara makeye kugabanya
birumvikana cyane tugiye ku kindi kibazo kugira mu Burundi habe kwijukira ibikorwa byo gutangura amashira hamwe n'amahinguriro atandukanye kanarongorwa n'abene gihugu hakenewe iki mu Burundi kugira ngo cyane cyane nk'abakiri bato canke uwo ari we wese yiyumvire gutangura ishirahamwe giwe n'ikihe kintu cokorwa kugira ngo abantu bijukire gutangura amashirahamwe mu gihugu nyene
nuko mu migambi ya leta by'ukuri bo kwibuhimiriza abajeune baheje amashure ushobora gushira amashirahamwe yabo hama hakaba in politiki zibashigikira ntibatinye yabaye ngorane z'uburyo bakashaka kuronsa amafondo garanti cyangwa amafond yo gutanguza atuma atanumwa atinya hama nuko twosaba yuko iyo umuntu atanga ugishira hamwe leta ariyo usanga nk'ubu nkatwe tugana zingwa leta izikoresha idukizera ishira hamwe yatanguye ikaba ariyo igurira ingwa hako zikura hanze
nk'abari hanze mu makungu kumbure bariko bariyumvira gutaha mu Burundi harakizero wobaha kuko batashe mu gihugu nabo nyene bashobora gutangura amashirahamwe canke ihinguriro ry'ikintu cyarico cyose kigatera imbere
ego nge nibaza yuko batotinya gutaha benshi ushima turavugana barabona kandi umuntu akakorino barambira tukuyukuri turashaka gutaha kugira ngo tutangure amashirahamwe nubabwira nti batinye baze mugitangura biragoye mugabo mukora neza ntankeka muratera imbere atankeka
Niko none ibihe biguma bihinduka cyane tukabona uburyo bwo kwiga bugenda buhindagurika kumbure mu myaka iri imbere dushobora kuba tutazoba dukoresha uruhome ugasanga ntidukeneye ingwa tugasanga turiko dukoresha ibyuma bya ordinateur icyo cyumvira gira kikujamwo yuko muri kazoza ingwa zitazokenerwa iyo uciyumviriye inyishu wihaniye
iyo utanga ugishyira hamwe uraraba ikintu gikenewe muri icyo gihe hanyuma ibihe bihindutse bakoresha ibindi bavuga ati ishyirahamwe riri adapta rikagurisha ibyo bigezweho ubu tugurisha ingwa kubera by'ukuri tubona y'ukuri amashuri yose karimo ari mu Burundi akenera ingwa ibyo ntibakoresha ama ordinateur cyangwa bakoresha ibindi tuzora duhindura twebwe ishyirahamwe ryacu tugurisha ibyo bigezweho
igikenewe cyangwa icyo uhanura ni uko umuntu yogenda arahinduka nk'uko ibihe bihinduka kuko n'ikintu abatangura amashyirahamwe kenshi batiyumvira urabivuze ati bihe bihindutse natwe turahindura ibyo tugurisha icyo bigaha icyumviro cyaba ariko bariyumvira gutangura ishyirahamwe kwiyumvira koko kw'ibyo bariko barakenera gutangura ari ikintu kizomara igihe kandi yuko n'ibihe bihindutse bategerezwa guhindukana navyo nakahe kandi kajambo none ufise kuguhanura abariko baratangura amashyirahamwe cyangwa abakiri bato mu gihugu cyabo cy'amavukire nihe jambo wubaha muri aka kanya
icyambere kubavuga ni uko nababwira ntibatinye gutangura biragoye mugabo buhoro buhoro ukoze neza ugateye imbere hama iyindi mpano nabaha ni uko bo kwegera amaze gutangura amashyirahamwe bakabaha impanuro bakababwira ingene babitanguje bobo ngene bagiye baratera imbere buhoro buhoro hama icya gatatu ni uko bokora akarama ibyo bizeye hama bakizera by'ukuri mu byo bakora kudandaza ntibyoroshe ubwo wizeye by'ukuri washika aho ushaka
murakoze cyane abariko baradutega amatwi iri ni radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twari ko turaganira na Eme Ndizeye wo mwishira hamwe Chalk Chain Enterprise ishira hamwe rikora ingwa ibujumbura mu Burundi none Eme Ndizeye ni hehe umuntu washobora kubaronka bakeneye nkuko bivuze aba muri ko muragerageza kwegera abantu batari bake bamaze kubamenya bashobora kubaronka kuri telefone yihe canke kuri ihe email
twebwe dukorera ibujumbura nako nabikubwiye dukora muri quartier industriel avenue Ruvironza ni hafi yishira mu gitwa Rubialac canke Rudipa hanyuma telefone yacu ni 79 amajana 9 na 77 amajana 5 canke 78 amajana 9 77 amajana 5 na 1 mail yacu ni ndizeme@81@gmail.com
dusubiramo kandi irindi rimwe
ego abadukeneye bo turonka kuri telefone 79 amajana 9 na 77 amajana 5 canke 78 amajana 9 na 77 amajana 5 na 1 mail yacu ni ndizeme@81@gmail.com canke chokchen@gmail.com
inimero mushobora kumuronka ko ngizo na email ngizo murazironse murashobora kumukomishwashwa akababwira ibyerekeye ishyirahamwe ryiwe mukanamuha n'iryo soko ryanyu mufise abaduteze amatwi mwakoze kutwumviriza nawe eme mutumire wacu turagushimiye cyane ko nafashe aka kanya kuko twiganira ivyerekeye irishirahamwe ryawe murakoze cyane
nanjye ndabashimiye gose kuko namwanyumviriye mukashobora kumenyekanisha ishirahamwe ryacu makongo murakoze gose
murakoze
To see you tomorrow and every tomorrow maybe you're letting me borrow your heart and is it too much to ask for every Sunday and why we're at it throwing every other day to start I know people make promises all the time then they turn right around and break them and someone cuts your heart open with a knife now you'll be there
be that guy. Take it in over time. And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might be around to find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Voice you hear tonight, and every other night for the rest of the nights that there are. And every morning, I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cut your heart open with a knife, and you bleed. I could be that guy to heal it over time. And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you're around to find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. Such a bad thing to fall in love.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.